Muteza amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Bamwe nyinshuti zacu mwiriwe neza. Mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi umubare w'abantu bishwe wariyongereye mu 2023 kurusha uw'ibihumbi 2022.
Turasangamwo abo mashyamwe yigenga bari mu migambwe yaba umugambwe uri ku butegetsi. Abanyagihugu atabo begamiye ndetse mbere no mu bicwa tubasanga mu yose.
Asher niko yagize ni umuyobozi wa Ligue Iteka. Uretse abicwa ariko hari n'abafungirwa ubusa.
Akaba rero ari imvugo twabonye ko ari imvugo ya politiki, amaraporo atarimwo ibintu byo. Amaraporo biboneka ko ari amaraporo bakora kugira bacafuze gusa. Twavuga ko ashobora no gucanishamo Abarundi.
Naho uyu ni Gerard Hakizimana uyobora Folukon F rirwanya ikimenyane nitonesha mu Burundi, nk'uko mwabyumvise rero we aravuguruza iriya raporo ya Ligue Iteka. Mu ntara ya Gaza muri Palestina, ibisasu byaguye mu nkambi y'abavuye mu byabo bihitana abantu byibura 12. Naho Human Rights Watch irarega ingabo za Burkina Faso kwica abasivili. Amakipe 16 azakina kimwe cy'umunani mu gikombe cy'Afrika cy'ibihugu mu mupira w'amaguru yose yaraye amenyekanye. Aya makuru nayanditwe abateguriye ni mukanya. Ikaze, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru yo hirya no hino ku isi. Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu, Human Rights Watch, urarega ingabo za Burkina Faso kwica abasivili byibura 60 muri aya mezi ashize mu bitero bya drone. Guverinoma yo ivuga ko yarasaga abajihadiste. Eugenie Mukankusi araduhiye inkuru.
Ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP bivuga ko izo mpfu zavuye ku bitero bitatu guhera mu kwezi kwa munani. Bibiri byabereye mu isoko ryari ripakiye, ikindi kiba mu muhango wo gukingura. Umuryango Human Rights Watch wo muri Amerika waganiriye n'ababonye ibyabaye babarirwa muri 40 hagati mu kwezi kwa 9 n'ukwa 11, kandi basesenguye amafoto za video n'amashusho ya satellite. Uyu muryango uvuga ko ibitero bya drone byarenze ku mategeko yo mu bihe by'intambara, abuze ibitero bitarobanura hagati y'abasivili n'abo igisirikare kigambiriye. Ibi bikaba bigaragaza ko ari ibyaha by'intambara. Umuryango Human Rights Watch wasabye guverinoma ya Burkina Faso kwihutira gukora iperereza ritabogamye kuri ibyo byaha by'intambara, ababikoze bakabibazwa kandi abo byakozeho hamwe n'imiryango yabo bagahabwa inkunga ikwiye. Umuyobozi wa gisirikare Kapiteni Ibrahim Traore yibanze ku gisubizo gikaze cy'umutekano ku bitero by'imitwe ikorana na Al-Qaeda na leta ya Kiisilamu. Guverinoma ntacyo yari yasubiza kuri raporo y'umuryango Human Rights Watch.
Mu ntara ya Gaza muri Palestina, ibisasu byaguye mu nkambi y'abavuye mu byabo bihitana abantu byibura 12, hanyuma bikomeretsa abandi 75. Iyi nkuru turaza kuyigarukaho mu kanya tuvuye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ubukungu bwiyongereye bikomeye mu mezi ya nyuma y'umwaka ushize w'ibihumbi 2023 kurusha uko abahanga na guverinoma babiteganyaga. Fidele Niyongabo aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Thomas White, umuyobozi w'ishami ry'ishyirahamwe ONU rijejwe gufasha impunzi z'Abanyapalestina ajejwe ibibazo byo mu ntara ya Gaza, yatangaje ko uko ibintu byifashe mu gisagara cya Khan Yunis kiri mu bumanuko bwa Gaza, aho icyo gitero cyabereye byerekana kubandanya kutubahiriza amategeko ngenderwako yo gukingira abanyagihugu. Umutegetsi wa ONU yatangaje ko ibitero bibandanya gukorwa mu bibanza birimo abasivile mu gisagara cya Khan Yunis bidakwiriye kwihanganirwa ko kubera izo mvo bitegerezwa guhagarara bidatevye. Thomas White yavuze ko abantu babandanya kwicwa abandi bagakomereka, yatangaje ko abantu bafatiwe muri ivyo bibanza mu gihe ibikorwa byo gutabara bigeramirwa n'ibitero bibandanya mu ntara ya Gaza. Igisirikare cya Israel cyatangaje ko kitemera ko icyo gitero cyakozwe n'inteko zacu kandi ko itohoza ku byabaye ririko riraba. Cyatangaje kandi ko akarere ka Khan Yunis ari kibanza gikomeye abagwanyi b'umugwi Hamas bakoreramwo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashigikiye bikomeye Israel mu ngwano irimo n'umugwi Hamas, yari yamirije igitero cyo ku munsi wa gatatu cyahitanye abasivili. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika bwavuze ko bwiyamirije icyo gitero cyakozwe mu kibanza cy'ishyirahamwe ONU cyakiye abanyapalestina bavuye mu byabo.
Iyo nkuru rero mwayumvise niyo muri Gaza, koko tumaze kumva Fidel Niyongabo amaze kutugezaho, ariko noneho tugumane na Fidel Niyongabo tugaruke kuri yingi y'ubukungu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwiyongereye rero bikomeye mu mpera z'umwaka ushize. Fidel, ikomeza.
Ubutunzi bwa Amerika busanzwe bukomeye cyane kurusha ubw'ibindi bihugu byo ku isi, bwiyongeye ku rugero rwa 3.3% mu kiringo cy'amezi ane ya nyuma y'umwaka urangiye w'ibihumbi 2023. Ubuzi bwagumye buboneka n'abanyamerika bagumye basohora amafaranga byarafashije muri iyo nzira. Ubushikiranganji bujejwe ubudandaje buvuga ko byatumye ubutunzi bwiyongera ku rugero rwa 2.5% umuntu afatiye hamwe umwaka urangiye w'ibihumbi 2023. Ayo makuru yerekeye kwiyongera k'ubutunzi ni inkuru nziza kuri Leta ya Joe Biden, ariko agerageza kumvisha abatora ko yakoze neza mu ntumbero kugabanya ibiciro by'ibintu byankenerwa kuri bo mu gihe yatumye imitahe igenewe gukomeza ubutunzi bw'igihugu yiyongera. Ubushikiranganji bujejwe ubudandaji bwavuze ko ukwiyongera k'ubutunzi mu mezi ane ya nyuma y'umwaka urangiye w'ibihumbi 2023 byatumwe n'uko abagura basohoye amafaranga kurushiriza, kandi ibidandazwa igihugu gishorera hanze byiyongeye.
Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muri Nigeria abantu byibura 30 barishwe, abandi benshi barakomereka muri leta ya Plateau iri hagati no hagati mu gihugu mu bitero byabaye kuwa kabiri nejo hashize kuwa gatatu. Eugene Mukankusi.
Ibyo bitero byarabaye nubwo guverinoma y'iyo leta yari yashyizeho amasaha y'umukwabu. Ibitero hagati y'abahinzi n'aborozi n'ubushyamirane hagati y'imiryango bikunze kuboneka muri Nigeria rwagati ku butaka butuwe n'amoko n'amadini atandukanye. Muri ako gace urugomo rwahitanye abantu amagana muri iyi myaka ishize. Urugomo ruheruka n'urwo kwa kabiri no kwa gatatu muri iki cyumweru, rubaye nyuma y'urwakurikiye umunsi wa Noheli muri ako karere. Icyo gihe hapfuye abantu byibura 140. Ku itariki ya 23 y'uku kwezi hashyizweho umukwabu uhera ijoro ritangiye ukageza mu rukerera. Abagabye ibitero bibasiye imidugudu myinshi irimo uwa Kwahasirarike Nat n'uwa Mayirana iherereye ku mipaka ya Mangu na Barkinradi. Byavuzwe na Joseph Ngwakat, umuyobozi wa MDA, ishyirahamwe ry'abaturage rigamije iterambere ryaho. Abarusimbutse bavuze ko abagabo bafite imbunda barashe ku bantu nta kurobanura, harimo abagore n'abana, kandi ko batwitse amazu n'ibintu. Mu itangazo ishyirahamwe MDA ryamaganye igitero cy'aborozi kandi ryibaza impamvu ingabo zoherejwe na guverinoma y'igihugu mu karere kuva kuri Noheli habaye ibitero ntacyo zakoze ngo zihagarike urugomo. Umuvugizi w'ingabo za Nigeria Tukuru Gusau yavuze ko igisirikare gikomeje kutageraho kibogamira mu bushyamirane, yongeraho ko ingabo zasubije bya kinyamwuga kandi zikurikiza amabwiriza zigenga.
Eugene Mukankusi nawe Fidel Niyongabo, murakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Nshuti zacu, mbibutse ko ari kuri Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikire no kuri YouTube na Facebook kuri VOA Radio yacu. President wa Guinea Conakry Lieutenant General Mamadi Doumbouya na Madame we Lauriane Doumbouya bamaze kugera i Kigali mu Rwanda mu ruzinduko rw'iminsi itatu. Geoffrey Mutagoma yaduteguriye inkuru ngufi kuri uru rugendo.
Ku kibuga cy'indege bakiriwe na President Paul Kagame w'u Rwanda mu muhango wahitishijwe uko ari muba kuri radio na televiziyo by'igihugu, aho yerekwaga bamwe mu bagize guverinoma n'abahagarariye ingabo na polisi, habireye akarasisi ka gisirikare n'imbyino gakondo bigenewe kwakira uyu mugabo umenyerewe mu mwambaro wa gisirikare, ariko uyu munsi akaba yari yambaye kostimu isanzwe. Umwaka ushize President Paul Kagame yabaye mu bakuru b'ibihugu ba mbere basuye Guinea Conakry ubwo General Mamadi Doumbouya yari akimara gufata ubutegetsi. Icyo gihe batashye ikiraro cyamwitiriwe banasura abanyeshuri biga mu ishuri rya gisirikare. Guinea Conakry ni igihugu gikungahaye ku mutungo kamere nka zahabu n'ubutare bwa uranium, ariko gikennye ku bikorwa remezo. Guinea Conakry yaranzwemo ihirikwa ry'ubutegetsi mu mateka yayo iriheruka, rikaba ryarabaye mu kwezi kwa cyenda 2021 ubwo Mamadi Doumbouya yahirikaga ubutegetsi bwa Alpha Condé.
Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kimaze gutangaza ko abantu hafi 20 bahitanywe n'igisasu cyaturikiye ahitwa Mweso ni muri teritwari ya Masisi, abandi bantu 27 bakomeretse. FARDC yegetse iki gitero ku nyeshyamba za M23 zo zibinyujije ku muyobozi wazo Bertrand Bisimwa, zanditse ku rubuga X rwahoze ari Twitter ku icyo gisasu cyarashwe na drone y'ingabo za leta. Iyi nkuru turacyayibakurikiranira. Hagati wa ministri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yashoje urugendo yarimo mu bihugu bine bya Afurika ubwo yari i Rwanda kuri uyu wa kane. Yavuze ko yizeye ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igiye kugira amahoro nyuma y'amatora yayo. Blinken yaganiriye ikibazo cya Kongo na President wa Angola Joao Lourenco, yamushimiye ko abarwana n'abashyamiranye muri Kongo bamufitiye icyizere mu mirimo ye y'umuhuza wabo. Nyuma y'iyo nama, Blinken yabwiye abanyamakuru ko we na President Lourenco baganiriye ku ngamba zifatika zizatuma imishyikirano y'amahoro itera imbere. Ministri Blinken yatangaje kandi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakurikiraniye hafi birimo gusangira amakuru y'ubutasi amatora yo muri Kongo yabaye mu kwezi kwa 12 gushize. Ati ubu noneho ubwo arangiye turemeza ko igihe kigeze kugira ngo diplomasi ifate ya mbere. Arasaba kwagura imishyikirano yatangiriye muri Angola no muri Kenya. Muri uru rwego rwa diplomasi muri ibi byumweru bibiri bishize, Blinken yavuganye kuri telefone na Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi, ahura kandi n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame mu nama ngarukamwaka y'abayobozi b'ibihugu byo ku isi n'abashoramari bakomeye bita World Economic Forum i Davos mu Busuwisi. Guverinoma ya Kongo iregura u Rwanda kuba inyuma ya M23, u Rwanda rwo rurabihakana ahubwo rukarega Kongo gushyigikira FDLR iri ku butaka bwayo. Angola nicyo gihugu Ministre Blinken ashorejemo urugendo rwe muri Afurika rwabanje kumujyana muri Cape Verde, Cote d'Ivoire na Nigeria.
Radio Ijwi rya Amerika. Ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu ry'Abarundi League iteka rimaze gusohora icyegeranyo cy'umwaka w'ibihumbi 2023 rivuga ko abantu bishwe ari 495 mu gihe mu 2022 bari 463 bariyongereye rero abarenga 30. Ni inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru.
Murabo raporo ivuga ko bishwe hafi 500 harimo ibiziga byatowe hirya no hino mu gihugu, abandi nabo nabagiye mazima yongo imiryango yabo ikamenya mu nyuma ko bishwe. Ishirahamwe rihani yagateka kazi na muntu rigiteka risigura ko ari ubwicanyi ndengerabutungane. Abafashwe bagafungwa muco rigiteka yita ikivunga hatubahirijwe amategeko nabo barenga gato 790. Anshere niko yagize atwara iryo shyirahamwe aba muri kimwe mu bihugu by'akarere ka Afurika y'ubuseruko yabwijwe rya Amerika kwivyo bitegeri bigaragaza honyangwa rikabije ry'agateka kazi na muntu.
Mu bagiye bahagarikwa bidaciye amategeko turasangamwo abo mashyamwe yigenga bari mu migambwe yaba umugambwe ari ku butegetsi abanyagihugu atabo begamiye, ndetse mbere no mu bicwa tubasanga mu migwi yose uhereye mbere no ku mugambwe uri ku butegetsi, umugambwe CNL n'indi migambwe, hamwe na hamwe mugasangamo n'iterabwoba. Nta cyahindutse atari uko byunyutse. Ibyo rero bigaca bitwereka yuko iby'umukuru yigavuga n'ibyo agomba kujya mu ngiro ari gifushane.
Naho biri uko abaharanira agateka kazi na muntu bakorera mu gihugu bariyamiriza bene ayo maraporo. Gerard Hakizimana arongoye ishyamwe Foricone F rigwanya ikimenyane na Kamwana wa Mama rigashira imbere ubutungane kuri mikoro y'Ijwi rya Amerika aranegura ibyo byegeranyo. Kubwiwe ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bwari bukwiye gutegwa intege mu gihe busigaye buhana abakekwa ko ibyo byaha.
No musi tubugana turemeza ko agataya kazi na muntu kifashe neza. Haramaze gukurwa mu buzi mu gipolisi n'ahandi no mu gisirikare. Ibyo byose byerekana ko ibikorwa byo gutsimbata agataya kazi na muntu biguma bikorwa kandi bikomeye. Nibyo ntagihugu na kimwe agataya kazi na muntu kifatanije na kwijana. Hari ibyo gukora ariko by'ukuri igikenewe nuko abandi bana yabigishwa gutsimbataza amahoro kwara neza. Uno musi rero ndashimishwa n'imvugo ziko ziravugwa mu ino minsi aho mengo igisata cy'agataya kazina mu Burundi hari inzira kirasha mbere bikavugwa n'amashirahamwe atari mu gihugu akaba rero ari imvugo twabonye ko ari imvugo ya politiki amaraporo atarimwo ibintu byo amaraporo biboneka ko ari amaraporo bakora kugira bacafuze gusa twovuga ko ashobora no gucanishamwo abarundi
yamara rigiteka yibaza igituma ayo mashirahamwe adakora amatohoza nayo ngo abeshuze raporo zikogwa n'amakungu maze yerekane ko uwavuzwe ko yishwe canke yanyurujwe akiriho muri raporo yayo iyo shirahamwe rigiteka riratanga n'amazina amwamwe aho bakomoka n'amatariki biciwe ko canke banyururijwe ko ku ruhande rwa leta umugwi w'igihugu wigenguje rw'agateka kazi na muntu CNIDH nawo nyene uremeza ko akiri agahaze muri ico gisata yamara uwo mugwi naho ataraporo ushira habona yabishwe canke abanyurujwe uremeranya n'amashirahamwe akorera mu gihugu ukanebagura ayakorera mu buhungiro naho bahuriza kubitigira ivy'umurengera vy'abanyororo mu kiganiro cihariye utwara uwo mugwi yahajijwe ijya Amerika Sixte Vinyene Muraba ashimangira kubafungirwa ubusa uwo mugwi waharuye ku mwaka uheze abarenga 360 bafungiwe ubusa
urumva iki bimaze kurenga umurengera bica bituma ningene bitabwaho bidaheza ngo bigende neza nkuko vyategerezwa ingene bagaburirwa ingene barara ingene bavugwa ivyo vyose urumva ko bidaheza ngo bikome bigenda neza urya benshi naba bataracirwa imanza cyangwa usanga rero nabakiriwe imanza ntibarekuwe zinyamira mabi yomenya ko atokwihutira gufunga
ico bikoze ishirame rigiteka rihamagarira uwo mugwi guhaguruka rigakora akazi kajyo ko gukebura leta kugira ngo yubahirize agateka ka kiremwa muntu yamara icizere kuri yashere niko yagize gisigaye kurushi
leta nta kindi tubisaba nuko yokwisubira kwikamenya ko ifise ibyiza gukingira abanyagwayo ikareka gufatira abantu igata mu mvuto ibarenganije guko ibiriki yahunganyirwa n'ibikorwa ziterambere gushika ubu turavye imvugo isigaye ikoreshwa n'umukuru w'igihugu novuga yuko ikizere ni gito cyane cyasubiye inyuma turavye ko muri uwo mwaka wa 2023 nta majambo y'ihumure menshi yavuze
mu vyegeranyo bitandukanye vyama vyasohowe na leta ya Amerika canke umugwi ushirahamwe mpuzamakungu ONI ku vyerekeye agateka kazina muntu mu Burundi Departement ya Amerika n'abandi barisunga raporo z'iryo shirahamwe rigiteka ubu rikorera mu buhungiro kuva mu mwaka w'2015 iri shirahamwe riboneraho akaryo ko gutera kamo ayo mareta n'abandi bafasha u Burundi kuremera igihugu c'u Burundi kugira ngo cubahirize uburenganzira bwa kiremwa muntu Nkuru kubwijwe rya Amerika.
Ijwi rya Amerika tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho umutwe w'inyeshyamba wa M23 urwanya leta washyizeho ubutegetsi bushya muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu ya Ruguru no mu midugudu mikuru nka Bunagana, Kicanga na Rubare yashyizeho kandi na bamwe mu baministre bayo. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yabajije Claude Bambanze uyobora societe civile muri Rucuru uko babyakiriye.
Umutwe M23 umaze gushyiraho ubutegetsi muri teritwari ntabwo ari muri teritwari gusa ahubwo umaze gushyiraho n'aba chef de departement bisaba nkaho ari abaministre urumva ko ibyo ngibyo bigaragara noneho ko bamaze gufata ya teritwari bamaze gufata ngaho ari igihugu kigabye muri Congo akaba ngaho noneho bagiye kwifata ngo ari igihugu cyabo bwite kuri bagomba gushyiramo noneho administration bakishyiraho abaministre n'ibindi byose kuri twebwe nka societe civile twakomeje kuvuga ko iriya ntambara ubundi icyo ishaka ikigamije ni ugukata igice kimwe cy'igihugu bakakiyobora nk'uko bashaka bimaze kugaragara uburyo abandanu batangiye gushyiraho abayobozi babo abaministre babo kubera ko noneho ubungubu bashaka kwigenga nkuko banyine ariyo yari ariyo nteganyo yabo kuva na kera na none.
None se iyo uvuga yuko bashyizeho abaminisitiri bashyizeho nibanda amakuru twari dufite nuko bashyizeho abakuru b'imijyi nka Bunagana, Kicanga ndetse na Rubare, abo baminisitiri uvuga bazayobora izihe ministeri?
Hari ibiriseri biri mu mbamba zo gushyiraho ko nabo umutangazo basohoye banditse ko ibindi biri baradusohora mu minsi iri imbere ariko bashyizeho minisitiri ushinzwe implantation ya parti formation idéologique akabari uwitwa Désiré Rukomera akaba yunganirwa n'uwitwa Uzamukunda Pascal na uwitwa Jean-Louis Kulu bakaba bashyizeho ministre ushinze information na media akaba ari Laurence Kanyuka hari n'undi bashyizeho umwungirije undi nawe bamushyizeho bakaba bavuze ko ibindi birasohoka nyine mu minsi iri imbere.
None se nk'abaturage baraho ngaho muri Rucuru ubwo butegetsi bushya mwabwakire bumvuga muti nta kundi twabigenza bagiye kudutegeka muzabana mute bazabategeka bate
kubimeze guhera bakifata hari ahantu abaturage nago bigize babyishyira na rimwe ni ukubura nyine aho bajya na mangirende kuko bafite kuvuga ngo bashobora kwigumura cyangwa ngo babyange kuko basanga bafari ingwate Rucuro ubungubu urabona ko uhereye nka saa kumi n'ebyiri n'igiti nta muntu wemerewe kugenda no mu muhanda abaturage babyakiriye batabyishimiye ariko nkuko nyine mbize kuvuga nakundi babigenza za kunda ayo makuru bafite n'ukwicara bakaguma neza kuko nakindi ndakindi babakora ariko kubu abaturage ubwabo nta munsi n'igihe bigize babishimira iri rebellion cyangwa ari amembe turakubari nta munsi ngo bigize babishimira nako
ariko se nsobanurira twe ndabumva ijwi rya Amerika muri kano kanya ubuzima uko bumeze aho ngaho muri teritwari ya Rucuru aho umuyoborwa n'umutwe wa M23 urambwira uti kuva saa kumi n'ebyiri n'igice haba nta muntu usohoka nta nyoni bigicaracara ariko se ubuzima bwa minsi yose mubaho mute buri munsi
ubuzima ntabwo bumeze neza kuko urabona ko ubu ngubu hari ibintu bya kidnapping byiyongereye cyane hari rubare bari gukidnapa abantu hari za ntamugenga bari gukidnapa abantu buri munsi hari za gusanza nanone bari gukidnapa abantu buri munsi urabona ko nyine abantu babayeho nabi hari amataxi menshi cyane atoroheye abaturage ubu ngubu abasore bari gufatwa ku ngufu kugira ngo mu gisirikari babanje gufata abayobozi b'ibanze barafite abanyumba kumi bashefu de lokalite kubafata ku ngufu kujyana mu gisirikari none ubu ngubu bari gufata ati buri nzu gutanga abasore ngo bajye mu gisirikari ku ngufu ubu abana baramushamba babaye mishwira babaye mushamba abandi bari guhunga bakageza Uganda birekeye amatungo ni ukuyasorera mbese imisoro ihambaye hari n'ahandi hantu usanga amasambu y'abantu bagahinga bakeza bamara kweza bakabirukaho ngo ngo amasambu nayo aba FDL bakabirukaho hanyuma barabuka bakazana za amamashini za egrenezi bakajya gusarura mu masambu y'abantu uvuze neza abaturage MC babuze ahantu bahungira babuze ahantu bajya ko ubuzima bubayeho nabi cyane
ariko wowe uko ubivuga ni nk'aho abo bantu ba M23 babayobora nabi ariko iyo mvuganye n'abantu muri M23 bambwira ko icyo babereyeho ari ukubaha ubuzima bwiza ari kubarindira umutekano ibyo umbwira ko nva bitandukanye n'ibyo mba numvise ku rundi ruhande
bo bagomba kuvuga gutyo ushaka ko bavuga ko bayobowe nabi kandi aribo babaraho ngaho bose bavuga ngo bashaka kurindira umutekano warindira umutekano uzana amasasu ukarasa mu bantu abantu bagahunga abagabo bahungabanye abantu badashobora gutembera nyine kuva saa kumi n'ebyiri ahantu abantu bari gushimutwa buri gihe buri munsi ahantu baterwa buri gihe bavuga ngo aho hantu koko ngo hari umutekano ibyo bo bavuga birabangaje abo kuko nyine nibyo bashaka kubesha gusa mu mahanga ariko ibyo abantu bariho ubu ngubu za Rucuro ntabwo ari byo buriya abantu baba bavuga ku maradiyo turatwumva tugatukumirwa tugatangara ibintu baba bari kuvuga buri munsi.
Claude Bambanze uhagarariye Societe Civile muri Rucuru ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi rya Amerika.
Murakoze ninjye washimiye
Radio Ijwi rya Amerika. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump aba ntabwo ashaka rwose umushinga w'itegeko ugena inkunga kuri Israel, Ukraine na Taiwan. Fidel Niyongabo aratubwira uko bimeze.
Abanyagihugu bashigikiye Donald Trump yahoze ari perezida kandi ariko ariyamamaza kugira azohiganwe mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije babona ko ikibazo cerekeye abimukira ari ico kibazo gikomeye cyane kurusha ibindi. Abo banyagihugu nibo kandi batumye Donald Trump ku munsi wa kabiri w'indwi atsinda amatora yo mu ntango muri leta ya New Hampshire. Donald Trump agira ati:
"We have millions and millions of people flowing into our country illegally."
Abantu miliyoni na miliyoni barimo kwisuka mu gihugu cyacu mu buryo bunyuranije n'amategeko. baza bavuye mu magereza n'ahantu hagenewe kuba abantu bafite ibibazo byo mu mutwe.
They come from prisons and they come from mental institutions.
Bisa no kwinsinzi ya Donald Trump muri leta ya New Hampshire iri kimuha ingufu kurushiza zo kuremera abashinga amateka n'abakenguza amateka baba Republicani kugira ntibashigikira amasezerano yerekeye abimukira. Trump mu ndwi irangiye yaratangaje ku mbuga ngurukana bumenyi ko abashinga amateka n'abakenguza amateka baba Republicani botegerezwa kwanga kwemera amasezerano yerekeye gutorera inyishi kibazo cy'abimukira ku rubibe Amerika ihana na Mexico. Kiretse baronse ibintu byose bikenewe mu ntumbero yo guhagarika ibyo yise igitero c'abantu imiliyoni n'imiliyoni barondera kwimukira muri Amerika. Abategetsi bo mu biro vya President Joe Biden, Maison Blanche n'abakenguza amateka bo mu migambwe yombi uko ari ibiri y'abademokrate n'abarepublikani barakoze mu kiringo c'amezi atari make kugira bumvikane ku masezerano yotegekanye miliyaridi 106 y'amadolari y'imfashanyo igenewe Ukraine, Israel na Taiwan. Abarepublikani basaba bashimitse ko ayo masezerano yotegezwa kuba arimwe amafaranga agenewe gukingira imbibe Amerika ihana na Mexico hamwe no gukomeza kurushiriza amategeko yerekeye abimukira. Mu ndwi irangiye, Perezida Joe Biden yaratangaje ko afise icizere ko ayo masezerano azorengana n'imiburiburi mu nama nkeguza amateka. Joe Biden agira ati:
The question is for the Speaker and the House Republicans.
Muri iki gihe icyo kibazo kiri mu maboko y'umukuru w'inteko ishinga amategeko n'abadepite b'abarepublikani. Baba biteguye gufata icyemezo ku ruhande rwabo.
Ndacizere abaharanira uburenganzira bw'abimukira bafise bavuga ko abashinga amateka n'abakenguza amateka b'abarepublikani badashaka gukora n'umutima mwiza mu ntumbero yo gutorera inyishu ikibazo cyo kurubibe Amerika ihana na Mexico mu buryo bwubahiriza ikiremwa muntu. Ikibazo cerekeye ubwo rubibe ni ikibazo giteye amakenga cyane abashigikiye umugambwe w'abarepublikani.
Igikombe cy'Afrika cy'umupira w'amaguru kana 2023 kimwe cy'umunani kizatangira ejo bundi kwa gatandatu. Amakipe yose 16 rero yaramenyekanye. Ese haba hari igitangaza kuri ayo makipe? Nibyo mugenzi wacu Fidele Niyongabo yaganiriyeho na Richardson niyo nkuru umunyamakuru w'imikino ukorera radio Ejo Heza FM y'Ibujumbura mu Burundi.
Kino gikombe cyo kibera muri Cote d'Ivoire byatangaje ni byinshi cyane. Nkano uvuga nk'ibihugu twari tumenyereye bikomeye mu mpira w'amaguru, twavuga nka Cote d'Ivoire, kuvuga Egypt na Cameroon. Nubwo babandanije urabona ko umupira wabo nuvuga ngo warasubiye inyuma cyane, nkavuga ku kandi kwa ekipe ya Algeria, uvuge na Tunisia, twari tuzi umupira cyane muri Afurika ikomeye mu Barabu ariko twabonye basubiye inyuma. Muri make hari ibihugu nuvuga ngo byadutangaje, ndavuga nka Guinea Equatorial, igihugu nka Cape Verde. Urabye umupira wabakina n'umupira nuvuga ngo bano munsi barateye intambwe ishimishije ko ni ho gutse cyatumenye mu mpira w'amaguru ariko no musu mpira uravye bakina muri usanga umupira bakina no w'Iburayi niraho natwa natangariye tubona Guinea Equatorial batsinda ibitsindo nka binyigi nka Cote d'Ivoire bikomeye mu mpira w'amaguru cyera ntangaje nka araba n'ikindi gushashobye kuba kinantangaza ni igihugu cha Mauritania gusindura kino rumwe bagatsinda igihugu nka Algeria gikomeye ugashobora nka qualification no vango ni jambe mu mateka kuri bo no vango ni felicitation kuri bo kino gikombe kiko kibera muri Cote d'Ivoire no vango cyatangaje benshi na cyo kugwanje ndi mwo twavuga ngo n'igihugu cyatumenyere byasobye kugira sirikwa twavuga Guinea
Toria kavuka kapvere uravye amakipe azohura muri kimwe cy'umunani. Hari nk'amakipe akomakomeye imeze nka Cote d'Ivoire izohura na Senegal, karaba Cameroon izohura na Nigeria. Mu nkino zo muri kimwe cy'umunani uzitegereza gute, uzibona gute?
Muri kimwe cy'umunani ibihugu mpa amahirwe ko bishobora kubandanya muri kimwe cya kane gishyize cya nyuma. Nigeria ndayiha amahirwe kuri Cameroon kuko na Cameroon umupira bakina wasubiye inyuma, usibye ko Nigeria uno munsi tuvuga ngo ni igihugu cyashyitse muri kimwe cy'umunani gishyize cya nyuma ariko gihugu gitsinzwe ibitsindo bike. Abafise mediane imeze neza ariko defense yabo ntabwo imeze neza. N'ubusatirizi nabwo nuvuga ngo bumeze neza, urabye ku mazina bafise kinyimi gubasanga bakinya ku mugabane wa Buraya. Cameroon ndabona ko kubandanya isa n'ibigoye ukaraba Cote d'Ivoire babandanije bari mu ngwa mugwi wa gatatu bw'icyo aremeye perida bagiye guhura n'igihugu cyarenganye mu matsinda gitsinze inkino zose. Ndavuga Senegal waza kuraba Senegal no musa bakinya bafise waza kuraba uhereye kwa kinyimi uvuga ngo bari ampe avance mu myaka kuraba nabandi bakiri bato bato nzo ko no Senegal bahereye ku ntango bubaka kuko namba n'inzira byibuka ko ni Senegal yatwaye igikombe cy'abamwe do 23 mwe do 20 cyangwa ku mugabane wa Afrika. Senegal muri make hose rubase kuva mu defense gushika muri attacks meze neza Cote d'Ivoire amahigwe n'imaki kuba shobora kubandanya rwana Fidele.
Naho turavye nk'igihugu cha Maroc cavyifashemwo neza mu gikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru giheruka kubera muri Qatar kiba cashobye gushika muri kimwe cha kabiri. Mubona mwitegereje muri iki gikombe c'ibihugu vya Afrika umugwi wa Maroc mubona gute?
Umugwi wa Maroc nawo nyenda nawo ha favori ariko uza kuza inyuma gato ya Senegal kuko uravye Maroc abakinyi bakoresheje ni babandi twabona mu gikombe c'isi ni babandi twabona bari bora participate mu kondera qualification yasoye yazino hino ariko Senegal harimo maraso mashasha guko ruravye bakinyima ho kifise ndaya mahigo gushika kuri finale cyangwa banakina finale na Senegal ko mahigo ni make ko bashobora gutwara kino gikombe kuko bivanye na liste bafise ashobora kuba mukuruha mu gihe Senegal bo uza kuba aza gusukwinjira subiriye aza gusanga rusha n'inguvu batanguye mu kirwa nk'akarore wicaye.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mbashimiye ko muri bamudatenguha, mbifurije umugoroba.